Ikiganiro yaga ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi. Mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye naho muherereye kuri mwe se nshuti bakunzi b'ikiganiro yaga. Kuri mikro muri kumwe na Jislene Manirakiza mukaba mutumviriza ku rubuga ngurukana bumenyi kuri website akaburungu yaga akaburungu m. Amakuru yacu tuyatangurire Ruvungi aho muduga waruvuye uvira werekeza Ibukavu waguye mu mutego ku mugoroba wejo wigenekerezo rya 30 ndamukiza umwaka wa 2019 iruvungi mu maboko y'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana biturutse kwiyomvo umutekano muke urangwa mwiryo barabara rya Uvira Kamanyora. Inama ijejwe umutekano muri komine Uvira ihamagarira kubasanzwe barengana mwiryo barabara kugaba ku masaha yo gutembererako. Idonido turihabwa na mugenzi wacu Wendo Jowe mwumva mwijwi rya Pacifique Munezero.
Kugurongoye agace kagatogota aremeza iyo nkuru y'imodoka yaje iva ibuvira n'abantu batatu aho baguye mu mutego wabitwaje ibigwanisho mu gace ka Kanganiro ibara aho babatwaye amafaranga telefone ngendanwa imbere yuko bajanwa abantu batatu ahantu atashoboye kumenyekana. Kubijanye n'ico kibazo twaciye tumenyesha Alexis Kasangala ajejwe ubutegetsi aho ibuvira kubijanye n'ingendo z'imodoka mu kiyaya mu gihe cy'amasaha yo kumugoroba.
Abakora ibibi byose bamaze kubona ko atabajeje umutekano bari muri utwo turere nico gituma baguma bitegurira kugira ngo bagume bakora ayo mabi.
Dutandukire ku makuru avugwa Rusenda aha makungu ahimbaza kuri no wa gatatu wigenekerezo rya mbere Rusama umunsi mukuru w'ibikogwa. Kuri uno mwaka ikivugo cyatowe ni gukora kugira twubake ubuzima bwiza bwa kazoza. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umufasoni Denise Nyakeru Chisekedi akaba ari umufasha wa nyakubahwa umukuru w'igihugu cya Kongo yerekanye ko gushikira umwidegemvyo kwishoboza hamwe n'ubungane ari ngombwa kugira akazi. Mu karere ka Fizi abakozi b'impunzi z'abarundi bahura n'ibibazo byo kutubahirizwa uburenganzira bwabo. Christian Zirimwagabo akabajejwe ibikorwa mu karere ka Fizi yasavye impunzi z'abarundi zishikirwa n'ivyo bibazo kumutura ingorane zabo mu ntumbero yo kubaronderera inyishu.
Kubera ko impunzi z'abarundi batari bazi ko ibi biro bibaho, kubera kandi ko ari abantu biboneka ko adashobora guharanira uburenganzira bwabo bibona munsi y'abandi mu bwabo bwa misi yose, no bamenyesha ko boza barashaka ku biro kugira ngo berekwe ingene guharanira.
Turangiriza amakuru yacu aho nyene Rusenda ahishirahamwe ry'abagira neza Action Aid mu Kinyamazuru risanzwe rikorana n'ishirahamwe rikurikirana impunzi ASER mu Kinofunofu mu gice cy'indero mu bumenyi ku mpunzi z'abarundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryaratanguje kuri uyu wa mbere w'igenekerezo rya 2019 ndamukiza igabugwa ry'ibirato byo kwambara ku banyeshure bo mu mashuri y'intango b'impunzi z'abarundi hamwe n'abandi bo miryango yabakiriye bivanye n'urugero rwo kubangamirwa. Abanyeshure bo ku mashuri atatu Sibatwa, Rukorora, Reflexion bakaba bamaze kuronswa iyo mfashanyo kuva kuri uyo munsi.
Kubw'isoko ryacu kuva muri iryo shirahamwe Action Aid iryo gabura riraba abanyeshuri b'impunzi z'abarundi biga mu mashuri yisumbuye n'abiga mu mashuri mato mato, ibice 10% by'ibyo birato bikazotangwa ku banyeshuri babasangwa. Twabibutsa ko iryo gabura ribaye inyuma y'irindi ryabaye mu bigo abana b'impunzi bakiniramwo arivyo Makresh bibarizwa mu ikambi impunzi z'abarundi ya Rusenda. Kuva mu gisagara cha Uvira jewe ndi Alexandre Bizimana ku kiganiro yaga.
Murakoze mwese mwari muduteze yompi akaba ari hano turangirije ikiganiro cyacu yaga. Mwari kumwe na Jislene Manirakiza kuri mikro biteguwe na Asan Shabani afatikanije na Maria Karoli Nininahazwe bihagarikiwe na Emmanuel Ntirampeba Murora Nigwe mu banyu no mu byanyu.